Deni Haringanji umwigisha wo kwishure ryusumbuye rya komine Bugabira akaba n'umukuru w'umugambwe iprona ishami rya Karurindi tije ritemewe na leta muri komine Bugabira niwe yaraye ahazwe kugandagurwa arashwe ku mugoroba wa gatandatu n'abantu batamenyekanye
niho rero abantu basa n'abari batugendereje neza ko tuza kudugana cyane cyane jewe bashaka gutera grenade jewe ifata amayekra mu mugongo hanyuma babonye ntapfuye baca baza kundasa ni pistole abantu babiri umwe yarantangira uwundi nawe anja ko andasa ndyama arasa ndasa umvuye hanyuma mu nyuma ndagwa sinzi ukuntu ukuboko kuba kwaramucorotse acacisha ku izosi acarasa rero faso ni twari kumwe aho yarabunze hepfo yanje
Deni Haringanji ntakekeranya ko imvo za politike z'inyuma y'igitero yarayagizwe ko
ibi bintu nitwa bishira inyuma cyane imvo za politike na cyane cyane yuko rimwe na rimwe kenshi iyo hakoranye amanama y'umwe abategetsi honda kuvuga ibitagenda neza zaraho bibaza rero bashobora guca rero bashobora kwiga intumbero yo kugira ngo nyononere bibaza yuko bashobora kunzimanganya yambye navuze ariko ntiba byazimanganya
mu byo Deni Haringanji yaheruka kuvuga mu nama y'umutekano umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yagirishije kwigenekerezo rya 14 ukwezi kw'icumi mu mwaka turimo harimo gusaba inzego z'umutekano ziserukiwe amoko yose atunga n'urutoke wararongoye ikirindiro c'abasirikare muri komine Bugabira n'ubu akihari ko akorera uruhande rumwe ivyiyumviro batahurije ko n'umushikiranganje Pascal Barandagiye
nibumvira yuko umuntu azogusekiriza kubera musangi y'ubwoko oneho rusije kandi bii ntabahenda iyi niyo nzira yonyine umwasi agomba gucamo turashaka yuko abo yoba yaraciye ko umwasi kuko kandi kiyaragikoresheje cyane abo umwasi yoba yaratumbereye akabashiramo iki kintu cyuko hariho abajejwe umutekano beza nababi aujourd'hui vraiment tubivemo
umutekano bandanye uhungabana ku mugwa mukuru wa komine Bugabira uraraje ishingamura matari w'intara ya Kirundo Meriki Yoronankwa Homba aho yanegwe yivuye inyuma abegwa bose n'ikibazo cy'umutekano muri iyo komine
mu minsi itari mikeyi twaheruka ngaha hararashwe umuntu arasimba imanga hari n'iyundi yarashwe aranitaba n'Imana muruma ni vyaraye bibaye ngaha mwiri joro ryaraye rikeye mbega abanyaruhehe mbega abanyabugabira bene gihugu ama komite atandukanye twese turimo abajeje intwaro igipolisi igisirikare nta soni na kamara maza rero turimo turakora iki kugira ngo dutuze ibintu bizabira mu uyu muji mu kigisagara cyo mu ruhehe
ku muti w'ingorane y'umutekano bamwe mu banyagihugu babona ko inzu z'abahunze arizo nkwezi y'amarere
biravye ku bantu bo barasigaye ngaha mu bahunze hari amazu menshi ahubwo ajya amazu ariho niyo atubikira abo bantu baza kutugirira nabi turasabye abategetsi bari ngaha batanga itegeko ayo mazu bayatange tabatanze naho bayugare canke barabukundi kuno bayagenza
hari nabasavye ivyuma karuhariwe mu gusaka ibigwanisho nk'ivyakoreshejwe ibujumbura
izo nkoko ngo hamwe twumva ngo mwaje gusaka ngo baje gusaka ngo nta na kimwe bahatoye ngo handi bahatoye ngo duheto handi ngo amacumu mbega uko duheto niko tugaruka tukarasa bijya bihe umukuru w'igihugu yatanze byo gutanga ibigwanisho kuba bitunze batabifite uruhusha hama bagaca batanga ivyuma bihiga bijya bigwanisho mbe kubera iki gikomini ko mubaza gusaka niba bito Hoho ba kubera iki batotuza n'ivyo vyuma natwe batora ivyo vyuma
ikibazo cyo kwikekana mu moko cama kigaruka aho ibugabira iyo habaye ikibazo cy'umutekano n'ubucongeye kugaruka
kuva bitangura hafu bwoko bumwe nkuko mwavuze yuko urusase rudatora kogeza n'umunsi umwe rukihenda rukavanga nde ntiruvanga twe twovuga ko ari misiyo iba yatanzwe uwo yaba yabuyigwana nawe aza ibyo byose yoza akingira umututsi yo yasa umuhutu kuko aba ko yagiye ahunga umuhutu kuko niba amubwira ati nzokumesa
uvuga uvuye hano avuze yuko ubwoko aribwo butotezwa najya ndamuha ikibazo umuntu yarashwe kigoma yomenya ko arinde uwarashwe kigoma agahushwa sumuhutu uwarashwe umuhungu wa jamari ku rusugi sumuhutu uwarashwe ambukigwa ati stop sumuhutu noneho n'abatutsi ni ukuvuga rero ni inyabu nidakora ahubwo
buramatari w'intara ya Kirundo Meriki Yoronankwa Homba yamiriye kure ivy'ubwoko
muvuga muti harashwe ubwoko bumwe umwe yaciye avuga ati hajya haciye haraswa abahutu oya sinikwari kwagirizanya kimwe turahanahana ivyiyumviro nandi hoho wo twopfa twangara
kugira ngo ibintu bije mu buryo abantu batatu aribo urongoye ikambi y'igisirikare ya Kirundo urongoye igipolisi n'urongoye parke ya Kirundo bahawe itegeko na buramatari w'intara ya Kirundo
ndategetse abo batatu bahejeje kuvuga je ntandi itegeko na je nsaba imana imfashe ibi byaraye bibaye umwe wese mu byajejwe afata ingingo zihuta hashike hijya yejo ari bihinduka byahindutse wewe nyumba 10 bitari gwakora ubikore je byo ntari gwakore ndabikore twese tuje hamwe iyo nyabune tubone ko amahoro ngaha mu ruhehe amahoro arimo arasasaga
urongo y'igipolisi n'umushikiriza amanza bemeye ko bagiye gukora ibishoboka kugira ngo abo barasa abantu bafatwe muri komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America.